iri mwumviriza ni iradio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiyaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga miliyoni 12 n'imiburiburi kibayeho, ni kimwe mu biyaga binini kurusha ibindi byo muri Afrika, kikaba kigira kabiri inyuma y'ikiyaga Victoria. Icyo kiyaga gifise ibirometero kwadrato 32,600. Ibihugu bine nibyo bisangiye icyo kiyaga, navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Tanzania na Republika ya Demokrasi ya Kongo nivyo bifise igice kinini cico kiyaga. Tanzania ifise ibice 41% kwijana vyaco, mu gihe Kongo ifise ibice 45%. Burundi bufise ibice 8%. Zambia ifise ibice 6%. Tanganyika nico kiyaga ca kabiri kw'isi kitarimwo umunyu mwinshi, kimaze ikiringo kirekire. Kiza mu kibanza cha kabiri mu biyaga bifise amazi menshi kandi gifise uburebure bunini cyane umuntu aja hasi ku isi, uretse ikiyaga Baikal kiri mu karere ka Siberia mu gihugu cy'u Burusiya, no kuvuga imetero 1,436. Nico kiyaga kirekire kandi kurusha ibindi ku isi gifise amazi atarimwo umunyu mwinshi. Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650. Tanganyika nikiyaga gifitiye akamaro gakomeye cyane abanyagihugu baba ku nkengera yacu, kubera amazi yacu n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo. Yamara harababona ko ibihugu bisanga icyo kiyaga bidakora ibihagije kugira icyo kiyaga kigirira akamaro abanyagihugu bavyo kurushiriza. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Mark Rugeni Nyange agira ubushakashatsi kubujanye n'ibidukikije, kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose, eka mbere n'isi nzima, ari Bujumbura mu Burundi. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaramukije mahoro.
Muravuze ko mumaze imyaka irenga 12 mugira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika, nibihe mwabonye bigaragara kuri ico kiyaga?
Murakoze kuri icyo kibazo. Icyo nohera ko ni ukubanza kuvuga akahise kacu. Icyo kiyaga nk'uko abahinga babivuga gishobora kuba kirenze imyaka miliyoni 12 kibayeho, igihe igice kitari gito cya Afurika cyasaduka, aho cyafashe ibirometero birenga 10,000, hakabamo hagati havukamo ibyo biyaga. Ikiyaga cya Tanganyika nacyo akaba aricyo cyatera kurusha ibindi. Ikiyaga cya Tanganyika rero urabye n'ukugene kimeze, wese ukahise kacu, cyari ikiyaga cugaye kuva kibayeho gushika mu mwaka w'1846, aho caronka uruzi Rukuga rukivamwo rugaca rutwara amazi, mugabo kibanje kuzura. kuko nkuko abahinga babyerekanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo ine na gatandatu aho ikiyaga cya Tanganyika uvuye ku ibahari cyari ku rugero rwo hejuru ibyo twita kote imetero 177.7. hanyuma rero cyaciye kimara imyaka 32 uhereye kuri uwo mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na mirongo ine na gatandatu kikakiraduga gushika ku metero 783.4. urumva caduze muri iyo myaka 32 imetero 5.8.
ntabaciriyemo nibihe byatumye kiduga ugo rugero rw'amazi ruduga nibihe byabitumye
igituma amazi aduga ni ingene imvura igwa iyo imvura ibaye nyinshi birumvikana yuko ikarenga amazi ava mu kiyaga kuko icyo gihe amazi yava mu kiyaga yari amazi y'umuhisha ava ku kiyaga nyine kuko nta ruzi rwariho yasohora amazi rero yaraduze kubera imvura yari nyinshi icyo gihe ku mwaka ndetse ugereranije yaduga santimetero 10.18 na 125. hanyuma mu gihumbi kimwe 178 ni gushika igihumbi kimwe 184 niho aho amazi amaze gushika ku metero 178.4 yaca afata aho rukuga ruri uko rukuga rwisuka mu kiyaga cya Tanganyika hakimburuka kubera amazi menshi n'inguvu z'amazi ava mu kiyaga amazi akasubira gutemba asubira iyo rukuga kuzanana icyo gihe rero byafashe imyaka 16 kugira ngo amazi amanuke ndetse aramanuka cyane ku rugero rwa rw'imetero 178.8. hanyuma rukusha rubaho rukuga rw'uruzi rusohora amazi mu kiyaga cya Tanganyika.
Yego,
amazi ya Tanganyika rero uno munsi asohoka aciye muri rukuga n'aya aduga z'umugisha.
None imbere imbere yuko ugo ruzi muvuga rukuga rwisuka muri Tanganyika bigahinduka ahubwo rukava muri Tanganyika rusohora amazi ya Tanganyika imbere yuko ivyo biba kubera izindi nzuzi zaguma zisuka muri Tanganyika no kuvuga rero ko imbibe za z'ikiyaga Tanganyika zitara aho ziri ubu kubera amazi menshi yaguma yugaranye muri Tanganyika cyane mwo bisigura gute
Tanganyika gwari hasi kuko urazye ibiharuro bihari cyari kinogo kirekire amazi yisukamwo y'imvura n'imvuzi nkondo kumbure zinjiramwo kuko nka za rusizi ntizari bwajemwo n'izindi nzuzi ntizari bwajemwo ga inzuzi uko zazana n'imvura yagwa yaja muri icyo kinogo hanyuma umuhisha uva muri Tanganyika uno munsi baharura ko ushobora kuba ari birometero kibe sinzi uko nokuvuga mu Kirundi kiruhitira ashika 48 ku mwaka ariyo atwagwa n'izuba ubushuhe ayo niyo mazi menshi yari ahari mugabo rero urumva imvura imaze kugwa ikarenza ibyo umuhisha usohora byatuma amazi agumamwo kandi akabandanya kugwira kuko no mu nyuma urabona ko hagiye harabaho ibice byo kuduga no kumanuka kw'ikiyaga kuko ni abahinga babiterekeranye bakabyandika bafashe kuva ku mwaka w'igihumbi 178.4 gushika ku mwaka w'igihumbi 198 aho niho bagejeje berekana igene kiyaga cyatanganyika cyagiye kirahindagurika uradukubone kiduga n'ingene kimanuka
yego reka
tubona ko mu myaka
heraheza ningoka tuje ku mirongo ya telefone
ego ariho uradze muri iyo myaka irimo ibice hafi bishika icumi ingene byagiye birahindagurika gushika ndetse mu myaka ya 64 1964 ikiyaga cya Tanganyika cyarigeze kuduga amazi twarumvise ko yigeze gusenya igisagara cya Bujumbura nk'uko no muri iyi minsi yageze mu 2021 na 2022 amazi ya Tanganyika yasubiye kuduga. Izo rero zerekana yuko imvura igenda irahindagurika, bivuga yuko ihindagurika ry'ibihe ryarashyitse no ku kiyaga cya Tanganyika.
Reka tuze ku mirongo ya telefone
rero
reka turaza kubandanya ku kiganiro turacyafise yakanya. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Odas ku murongo wa telefone. Odas uratwumva?
Yego ndabumva.
Uhamagaye uri he Odas?
Ndabumva.
Yego neza.
Uhamagaye uri he Odas?
Yego ndabahamagaye ndi i Bujumbura. Bujumbura hafi ya ikiyaga Tanganyika kuneho nakuriye kandi nahomba.
Mubise kibazo zo mubaza umutumire cyangwa icyumviro?
Ndona ina chance interera no mfatiye kuri introduction batanze mvuga ku cyokogwa kugira ngo ikiyaga Tanganyika umwimbo muri cyo uyongere. Ni interera no rero.
Yego muyitange.
Ndakuvuga ko nari natanze intererano ya mbere. Intererano ni uko ugiye kuraba ubwa mbere itumva ry'umwimbo cyane rigaragara cyane ku ruhande rw'u Burundi. Ibyo nabyo bikaba bituma n'uko umwidegembyo mu bijyanye n'ikirovi utangana n'uri mu bihugu nka Congo na Tanzania na Zambia. Kubera ko ikiyaga Tanganyika ni kimwe mu biyaga bitunze ubwoko bwinshi bw'amafi burenga 170. Ariko rero itegeko ry'u Burundi ryasinywe itariki 31/12/2016 ritanga umwidegembyo muke mu bijyanye no kuroba muri Tanganyika. Utyo rero ugasanga ubwoko bubiri gusa bw'umukeke n'indagara nibwo buri kuburabwa cyane, mugabo ayandi moko menshi y'amafi ugasanga ntari kararobwa. Bivanye n'uko ubwo bwoko bundi insenga zaba zikoreshwa muri leta bavuze yuko zitemewe n'amategeko ngo kuko ngo ziroba amafi zibanze kuyaniga. Utyo rero leta yashyizeho itegeko ariko ntiyakihutira guhindurira insenga abenegihugu bari basanzwe baziroba. Icyo rero ni kimwe mu bituma umwembe uba muke. Hanyuma icya kabiri ni uko n'abazifungura nabo batera biyongera. Abazifungura batera biyongera kuko uko igiti giritse Abarundi kigwira birumvikana yuko abazikenera nabo bakeza kuba benshi. Ibyo ari ibintu bibiri mu bituma umwembe uboneka ari muke. Bivuga yuko byo nemera ko muri Tanganyika habuze umwembe. Icya gatatu ni uko hariho n'ubuhinga bushaje, ubuhinga bukoreshwa ntibujyanye n'igihe mu bijyanye n'ikirobyi, haba no ku nsenga zemewe n'amategeko ziroba arizo insenga zitwa ibice amakatamara mu Gifaransa.
Murakoze.
Ariko cyo ni bimwe mu bituma. Hanyuma ari n'ibyo umuhinga yavuze nemera bijyanye na polisi y'amazi barekerana kishwa mu kiyaga.
Turabashimiye Odas, murakoze ku ntererano yanyu.
Yego mureza gito.
Tufise kandi Felix. Felix uratumva? Felix uri he?
Yego ndabamagaye ndi Bujumbura mu Burundi.
Ufise icyumviro intererano?
Yego ndafite intererano ariko mbere ko mbuze intererano harasaba byo nashaka yuko uwo muhinga aza kunyishura. Kandi nje turakunze kubona ikiyaga Tanganyika kiduga amazi kikimura abantu wanashaka hakabaho abahasize ubuzima. Mbega hokorwa iki kugira ngo uwo munsi urira cyangwa ukakiduga kw'amazi katanganyika guhagarare cyose kikabanuke? arate nako ama ingererano batiye ku tanga marara mari mwatanze bageze mu kimbereka hoko gukugira ngo abanyagihugu babone akamaro muri mu kiyaga Tanganyika no kuvuga ikiyaga Tanganyika kidakirire akamaro ubwanjye icyo no kuvuga ni uko umunyagihugu wese cyane abegereye ikiyaga Tanganyika botahura yuko ari icunga rusange haba umunyagihugu wo mu Burundi cyane wo muri Congo cyane Zambia ndetse na Tanzania bakumva yuko ikiyaga Tanganyika ari icunga rusange ni ukuvuga bamaze kubitahura uko bazogikingira uko kugikingira rero bumvise ko ari inzuzi nyinshi zisuka mu kiyaga Tanganyika iva mu misozi ahanamye icyo gisagara muri icyo gihe rero umunyagihugu wese yashobora kubwira icyo akoze kugira ngo yamaze aja kwisuka muri Tanganyika ntabandanye ajyayo ari mabi aho nca ntanga ihataro rero
unyarutse kuko dufise umwanya yego
yego me ari inzuzi nyinshi mu gisuka mu kiyaga Tanganyika zifatiye iwacu mu Burundi usanga batereramwo imicafu myinshi ku bw'ibyo iyo micafu ijya kuyica ifi iri mu kiyaga Tanganyika yego hanyuma ikindi ni uko nk'uburobyi bwoteza imbere turacakoresha ubuhinga bwa kera muri icyo gihe tubona yuko umwuga w'uburobyi womengo ntacyo umaze kubera umwe wese ajyayo muri Tanganyika aroba akoresha ubwato budateye imbere kugira ngo rero twese tuzoshikirwe umwenda ube mwinshi ni uko boteza imbere ubuhinga bw'uburobyi ukajya ku rugero rwiza ni icyo nashaka kuvuga
murakoze cyane umutumire Mark mu kwishura gute ibi byimviro n'ikibazo gishikirijwe na Felix Odas nawe nyari yashikirije icyumviro bose ba Odas yavuze ngo ntamwidegembye wo kuroba ngo uhagije uhari mu Burundi.
Alo
muranyumva Mark?
Ndabumva neza harimo ibintu bijwangaraye sinzi ko ushobora guhindura nimero mudakamaga ko ndabumva neza harimo ibintu bijugumira
ariko twe turakumva ku ruhande rwacu
je ndabumva nabi cyane
reka tu ugerageze nimba ntiwashoboye kumva ibibazo bya Odas na Felix
ibibazo cyane ariko inzu numvise cyuko tugukingira ikiyaga n'ikindi amafi aroba ariko numva akajambo kamwe
reka Odas yavuze
ikibazo jewe kugira ndabaronge
reka Odas yavuze ngo nta mwidegembyo uhagije uhari gukuroba mu Burundi ku bwoko bw'amafi ngo atari make akavuga ko agereranya n'ibindi bihugu kumbure ngo bifise abanyagihugu bafise umwidegembyo kurushiza ukuroba yavuze kandi kuvyerekeye ngo uburyo bwo kuroba abanyagihugu bakoresha ngo ni uburyo bwa kera ngo ntibakoresha ubuhinga bumeze neza ngo bafasha kuroba neza amafi naho kuri Felix yavuze yabajije ikibazo kuva ngo amazi aduga mu kiyaga Tanganyika ngo hoko gwiki kugira ngo umwuzure ngo ugabanuke yavuze ikimvura yashikije ko abantu bakwiye kubona ikiyaga Tanganyika nk'itunga kumenya ko ari itunga rusangi nawe nyene yagarusa kuri ico kimvura cyo kuvuga ko ubuhinga bwa kera ngo ari bwo bugikoreshwa umwe wese aja kuroba akoresheje uburyo butari ubwa none budashobora gufasha kuroba neza kurushiriza amafi mwovugishura ko gute
murakoze mpereye ku kibazo cyo kutagira umwidegembyo mu kuroba nibaza ko umwidegembyo urahari mu kiyaga cya Tanganyika burya amafi menshi baroba n'ubwoko bubiri n'izijya twita indagara hamwe n'umukeke nizo fi nyinshi zirobwa izindi nazo usanga ari imwe hanyuma rero hariho n'izindi baroba bita umugara ni burya bufi buto niyumvira ko
butari bukwiye kurobwa kuko niyo mafi y'ejo. Muri abantu baragenda bakikinga mu kizu ugasanga baburobye, ugasanga ikiro kimwe kirimo ibihumbi n'ibihumbagiza by'amafi yapfuye ataragera. Rero ababijejwe burya nibaza ko bakora ibikenewe byose kugira ngo icya mbere ifi ntizihome, ikigira kabiri barobe ifi zigeze zibatse kuroba ngo barobane n'amagi. Uko urabye nk'abagenda kuroba umugara birababaje, nibyo bavuga ngo kararyoshe mu gitoki, mugabo hariho icyo twibagira, ni ukuvuga yuko tuba turiko turahonya amafi. Indagara nta muntu babuza kuziroba, bikaba bikenewe yuko bagira igihe cyo kuzirindira kugira ngo nazo zibeho. Uko baroba kera bari bafite ubuhinga bwabo kandi bari bate, ubu abaroba baragwiriye. Bisabwa yuko rero hobaho igihe cyo kurindira kandi nibaza ko babikora bakabikora neza. Umwidegembyo rero urahari, mugabo bakwiye gukurikiza amategeko bahabwa n'ababijejwe kugira ngo barobe amafi meza ageze kuribwa, hanyuma urubyaro rw'amafi rubandanye rubaho.
Naho ku kibazo, ku kibazo
cyo nabyo ikoresho, urabona ko giturateye imbere mu burobyi. Ubwiye hari inyanzarate usanga hari aya mato n'amatara n'utumoteri baba bashyize ko batise n'isenga bataye mu mazi, abantu bariyo barindiriye. Byari bikenewe ko baba bafise uburyo bukwiye, naho bwoba bukeye bwabo buroba byinshi, ubwato bunini bunini, hanyuma rero bakagira n'uburyo bwo kubiraba neza bakabikurikirana. Kuri icyo cya Felix ko ari ikiyaga rusange, kirumvikana ni ikiyaga rusange dukwiye gukingira twe.
Naho ku kibazo
na kimwe kivuyemo, ata muntu n'umwe aguyemo.
Naho ku kibazo cya Felix
ego
nibyo nashaka ndababaze kuri ico kibazo cha Felix yavuze ngo kubera hari ico kibazo camazi aguma duga agashika no mu makarti abantu babamwe akonona ibintu namazu, yako abaza ngo icokorwa kugira ngo iyo myuzure yatangane ikigabano.
Ico kuri ico kibazo hari ibyigwa byakozwe mu bihumbi 2022 mu kwezi kwa gatanu, kandi icyegeranyo cyarashyikirijwe leta amaleta uko ane, ni ukuvuga u Burundi, igihugu cya Congo, Tanzania na Zambia. Muri ibyo byigwa niko Zambia ntiyari yaje, ariko hariho ishyirahamwe ibyo bihugu bine bihuriramwo nibyo ryari ryagiye kugira ibyo byigwa. Ibinyagirirwa ko ndagendamwo hariho rero icyegeranyo cyatanzwe n'ibyokorwa mu kurindira rero yuko ibyo bikorwa abantu boba baratenyenye nko kuja kubaka mu kiyaga, kuko bashobora guhomba ibintu bitari bike, bakumviriza leta kuko hariyo ibintu yavuze ko burindirira kubaka mu kurindira yuko ubuhinga bwo kubaka ku kiyaga bwemezwa bwemba bwigwa bukemezwa, hanyuma rero abagiye kubaka bakaba bafite ubwo buhinga n'uburyo bwo kubaka kuri icyo kiyaga. Rero kugira ngo ikiyaga ntigisubire kurengana, hari ibikorwa byari byavuzwe by'ukwagura ujyaruzi rwa Rukuga bwo bakongera bakaru inzu kugereno kivuga mu Kirundi bavuga tiraje dragage, bagakuramwo ibyatsi birimwo kuko harameze n'ibyatsi byinshi cyane, abantu barubatse indani muri urwo ruzi, hanyuma rurerigerana ku buryo rusohora amazi makeya. Ikindi nacyo bari bavuze yuko hashobora kuba imyahuka bita le canaux d'équilibre niko mu gifaransa bazita, n'ibindi bikorwa bitari bike. Ibyo rero biri mu byigwa ayo mareta ariko arakora, turindiriye ibizovamo kugira ngo ibyo bikorwa n'ibyakorwa ikiyaga cya Tanganyika bagikorere na barage ku buryo yuko amazi abaye make bugara, mu gihe abaye menshi bakugurura.
Reka turabandanya
gutuma ikiyaga cya Tanganyika gicuye hafi kaguma aho ubuhinga bigitegetse
reka turabandanya ku byerekeye kiyaga Tanganyika ku bacugura maradio yabo reka tugaruke ku mirongo ya telefone Marcel ari ku murongo uratwumva Marcel
yego ndabumva neza kandi n'umutumirwa ndamuramukije ndi Kigali mu Rwanda ndashaka yego ndi gushaka kubaza ikibazo kimwe murabona ko hano mu karere k'ibiyaga binini wenda dufatiye muri Afurika y'ubuseruko ibihugu biratandukanye ariko ntabwo amategeko arengera ibidukikije aramwe mu ibyo bihugu urugero nko mu Rwanda tugira ikigo cy'igihugu cy'amazi Rwanda Water Board tukagira n'ibindi bigo bifite aho bihurira n'isuku ariko wanyarukira mu bindi bihugu duturanye nabyo ugasanga urasitara ku masashi urasitara ku maplastike ukagenda usitara ku bintu bidafututse kuko wenda nago rugero nko mu gihugu cya Uganda ukinjira igisohoka mu Rwanda ukinjira muri Uganda utangira guhura rwose n'umwanda ukabije haba nabaza nti kuba amategeko akingira ibidukikije narwanya ikoreshwa ry'amasashi n'amaplastike mu bihugu byo muri aka karere ataramwa tubahirizwa mu bihugu byose kimwe ntabwo byaba intandaro yo kuba byagira ingaruka mbi kwa kiriya kiyaga kuko ibyo byose iyo imvura iguye umuhura bitembana bikazisanga muri Tanganyika byo bikaba byagira ingaruka kuboneka k'umusaruro w'amafi muri iyi minsi ikibazo cya kabiri hari ukuru mu Rwanda tujya dufunga ibiyaga kuroba bigahagarara bitewe n'amezi tugezemo kandi noneho leta ikagenzura imitego ikoreshwa mu kuroba ubu ngubu sinzi niba n'ikiyaga hari igihe cyatagagika kigera igihe kigafungwa ntibongere kurobamo cyangwa se niba ari igihe cyose cyangwa se niba amaleta akora kuri icyo kiyaga ibihugu bikora kuri icyo kiyaga bigenzura imitego amakoperative yemewe aroberamo bakagenza imitego bakoresha ku buryo nta bantu bashobora kwitwikira ijoro ngo bajyane ya mitego irakuramo n'umuraga wakabaye uzatwororokera ejo hazaza bikaba ariyo ntandaro yo kubura umusaruro bari raporo no tuba twari twiteze murakoze n'ibibazo nari mfite
ndabashimiye Marcel mwishure umutumire
murakoze nimba nabyumvise neza yari karavuga ibyerekeye isuku avuga n'ibyerekeye ibikoresho bimwe bimwe nk'amasashe usanga hose kandi amategeko muri ibi bihugu by'akarere turimo ugasanga ntibabihuriza ko ku byerekeye isuku hoho icyo ni igikorwa novuga cya minsi yose kandi cy'umuntu wese atanumwe abuyemo ko uyu muntu agira isuku iwe igihugu gitegereza kukigirira isuku aho umuntu aherereye hose ategerezwa kugira isuku kugira ngo n'ibimukikije nabyo bibonegweho kumererwa neza hanyuma ku byerekeye ayo matashe avugwa burya amatashe hari ibyo agenewe gukora n'aho agenewe kuja mu gihe ahejeje gukora ibikorwa byayo turayabona mu miti mu makarito y'imiti arayaza afutse ibintu arayaza atekeye ibintu yose harayaza ari amacupa ugiye nk'ibujumbura by'ukuri no urabona ko hari abatarabyumva neza yuko ikintu cyose
alo
kugira ngo ndije ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Just a minute.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutubabarariye twabuze mutumire ku murongo wa telefone hari habaye ibibazo ku murongo wa telefone ariko yagarutse twamuronse turiko turavuga rero ku kiyaga Tanganyika kimwe mu biyaga birebire kandi bifite amazi menshi n'ubwoko bw'amafi menshi ku buryo gishobora kugira akamaro gakomeye cyane abantu baba ku nkengera zacu turi kumwe n'umutumire Marc Rugerinyanga agira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose kambere n'isi nzima mwariko muri ishura ku kibazo cyashikirijwe na Marcel mwariko muvuga ku vyerekeye ari kara yashikije icyumviro ku vyerekeye amasashire n'iyindi myavu n'imicafu ishobora kwisuka muri Tanganyika mu cyo bakugira ingaruka mbi ku mafi
ego ibishobora kuza mu kiyaga bishobora kugira ingaruka mbi amafi n'ibitari bike yavuze izerekeye amasashe hariho n'ibindi by'amavuta nko ku bisagara biri ku kiyaga cya Tanganyika ibisagara byose byategerezwa kuraba yuko ayo mavuta ava nko mu mamoteri mu miduga n'ibindi byose biva mu mazu bidakwiye kwinjira mu kiyaga cya Tanganyika kuko bica bigenda konona bigahindura amazi bikaya akanovera kayo kagahinduka n'ibirimwo bigahinduka kuko muribuka yuko ikiyaga cya Tanganyika kiri kigira kabiri mu biyaga bifite amazi ko kwita yoroshe ibyo bita rezo duce bizo kuvuga amazi atagiramwo umunyu mwinshi ari umunyu ukwiye inyuma y'ikiyaga bita Baikal Tanganyika gifise hafi ibice 18% cyangwa birenga gato y'amazi yo ku isi ameze neza rero urumva hamwe abantu bagiye barahindagura ibinyabuzima birimwo byagira ingorane hari abantu rero burya uko bagwira niko bari bakwiye kugwiza n'uburyo bwo kugira isuku no kuraba ingene bakikira bakingira ibidukikije ikiyaga cya Tanganyika kitavuyemo kuko ni ikiyaga gifite akamaro kanini cyane kuri ibi bihugu bikikije kino kiyaga n'abantu bariho kandi ni kiyaga wiraze gikomeye ku isi kuko ni kiyaga kigira gatatu mu bunini mu mazi ni kiyaga kigira gatanu mu bunini ku isi
Marcel hari kindi yashikirije Marcel hari kindi yavuze ko cerekeye amategeko akingira ibidukikije yibaza ko yoba atandukanye ku bihugu ibihugu byegereye ico kiyaga ku vyerekeye amategeko akingira ibidukikije kubijanye na Tanganyika mu Burundi byifashe gute muri make cyane
amategeko ariho sinarifite hano imbere yanje mugabo amategekari icerekeye ibidukikije icyo no kwita ibintu bikuru bikuru biranga ibidukikije burya n'ibimwe ku isi hagenda rero harahinduka ibintu bimwe bimwe hakurikijwe ikigire gikingigwe icyaricyo n'akarere kagere gakingigwe aho kari ibihari uko bimeze ibintu bakoresha uko bimeze izo byose biza byiyongera biza gufasha cya kintu nyamukuru icyo no kwita ihangiro rikuru mu byerekeye ibidukikije ku isi n'ibindi
yego
ariko yuko ibyo tugomba gukingira ni bimwe niyo ngene tubikingira bivana naho duherereye ariko rero ibintu baza barongeramo biba bivanye naho abantu baherereye n'ibikorwa bihakorerwa abantu uko bangana n'ibintu byinshi bijya kujyamo kugira ngo dukingire ibidukikije
yego
twebwe tukaba tuzi ko turi mubi dukikije
yego nashaka hari ikindi yabajije muri make cyane imbere kutugaruka ku mirongo ya telefone hari ikindi yabajije yavuze avuga ko leta yibaza ko leta yoba igenzura imitego ikoreshwa mu kuroba hari n'ivyo yavuze ko hoba hari gihe Tanganyika yoba yugagwa ku barovyi ngo nkuko biba mu bindi biyaga waduhamagaye masera ari mu Rwanda kuri ivyo bibazo bibiri yabajije muri make wo mwishura gute
eh yego cyose cyafite ukugene kiba gitunganijwe hanyuma kandi kiyaga cya Tanganyika nacyo kirafite ukugene kibaye abantu bari kugenda cya Tanganyika dufashe mu karere k'u Burundi ikiyaga cya Tanganyika kirafite abakijejwe bagikurikirana ku munsi ku munsi kandi hariho n'abakurikirana uburobyi ku munsi ku munsi nibo bamenya byari bakwiye kugara byari bakwiye kugurura bari bafite ibyo bisunga ni ukuvuga iki amategeko yo muri kivu ntiyo baco kimwe nayo muri Tanganyika kuko hari ibitandukanye byinshi niyo baco kimwe nayo muri ya Baikal twavuga kubera iki abahakorera ibihakorerwa ifi zihari mbega zororoka co kimwe hariho rero ibibazo abahinga babijejwe kuba barize kandi bakabona ikibereye kugira ngo ejo na hirya y'ejo izo fi zizihone ariko urumva kibati ntabwo wari gusigurira abantu ngo ubuhinga bumeze kuko bisaba ibyigwa rero abari muri byo barafite harya ibyo bakurikiza n'ibyo baraba ku munsi ku munsi ku kwezi ku mwaka ingene ibintu biriko biragenda kugira ngo bashobore gukingira icyo kiyaga cya Tanganyika kibandanye kutugirira akamaro
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Havyarimana Havyarimana uratwumva
nibwo ndabumva cyane
Havyarimana uri he
ndi mu Kirundo ubwambaranga
ufise ikibazo ubaza umutumire icyimvurishikiriza
yewe ikibazo cyo kubaza umutumirwa nimba aho hariho imigwi ijejwe kugwanya abo bantu bonona ico kiyaga ikindi kibazo ni uko mbega abo bantu iyo bafashwe eske barahanwa by'amategeko atazi ikigongwe
murakoze
nanse twarutse
murakoze mu mwishure
ntuze ikintu cyose burya itegeko ryose riba rifite ingene ritunganijwe kandi abaritunganije uwurirenze barafite ingene bamuhana rero nk'uko nabivuze abajejwe ikiyaga Tanganyika n'abashyizeho amategeko yo gukingira ikiyaga Tanganyika ndetse si ikiyaga cya Tanganyika gusa harimo amategeko yerekeye amazi hariho amategeko yerekeye amashamba hariho amategeko yerekeye ibintu bidukikije hariho amategeko yerekeye ingene inyubako zibaho n'ibikorwa bikorwa ivyo vyose kimwe kimwe cose kirafise abakijejwe nibaza ko uwurenze itegeko wese itegeko rimuhana aho rero ababijejwe ngira ngo bazodufasha batubwire ingene babahana ariko iconzi coco nta muntu yorenga itegeko ngo bareke kumuhana uko niko bitunganije ni ku isi yose
amategeko urirenze baramuhana.
Dani nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Dani uratwumva?
Yego ndabumva.
Dani uri he?
Ni mu Rwanda.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Yene ya mamba sangize uko nge mbona dufata neza ikivu aho cyane cyane ko kugenda dukora ku kivu yenda nasanga urugira ku kivu kivu mbona kibungabunze neza aho dukora ku gihugu cy'u Rwanda ntabwo rero niyumvisha ukuntu ikiyaga cya Tanganyika cyagifata nabi kandi mbona cyakabaye gifitiye East Africa yose akamaro bakakibyaza umusaruro. Natanga urugero nko ku Kivu ubona ko ubu ngubu tugiye kukibyaza umusaruro kuri gaze metane tukikuramo amafi matoya bita isahambaza, amafi asanzwe manini. Sinumva ko rero Tanganyika ukuntu abantu bayijyamo bakayexploata mu buryo busa nko kwiba. Sinzi rero Tanganyika yakabaye ifitiye akamaro kanini abantu bayagire ndetse n'ibindi bihugu byose bisa n'ibigiye bikoraho. Sinzi numva bakayibyaje umusaruro aho kugira ngo buri wese agende, buri wese akora nk'uko yibone, buri wese ku giti cye. Murakoze.
Mutumire Mark icyo cyumviro cya Dani, mukibona gute?
Arakoze. Icyo nagomba kumubwira cyo ikiyaga cya Kivu cyafatanye na Tanganyika kuko gica mu Rusizi. Urusizi rero rufite amazi ava mu kiyaga cya Kivu. Ni ukuvuga yuko icyo tubasaba no gushishikara bafata neza icyo kiyaga cya Kivu. Rero ikiyaga cya Tanganyika nacyo nyine icyo nagomba kubamenyesha kirakingiwe. Kirakingiwe kuko nababwiye yuko hariho ababijejwe bajejwe ikiyaga cya Tanganyika bagikurikirana ku munsi ku munsi, ajya tugupfa kwisukamo barafite ukugene babitunganya. Ikiyaga cya Tanganyika rero ukigira urabona kiri ku bihugu bitatu. Ibihugu bitatu hariho Zambia, hariho Congo, hariho Tanzania, hariho Burundi. Aho nzi cyane ni mu Burundi, ahandi nagendeye rwose ni Congo kuko ndamaze kuja ku bivuko bitari bike. Nibyo ikiyaga cya Tanganyika gifite ibintu byinshi bikijyamo. Icya mbere cyoco dukwiye kumenya ni uko mwamenya ko ikiyaga cya Tanganyika gifise ahazana n'amazi hafite ibirometero kwadratu birenga 230. Aho rero muri ibyo n'u Rwanda rurimwo muri ibyo bice. Ufashe n'ikiyaga cya Kivu gafata n'imisozi yo mu Rwanda y'ibihugu bitanu nibyo bizana amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Bivuga ngo muri ako karere ko z'ikilometero kwadrato 230, kuvuga hafi inshuro 9 y'ubu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda, n'ahantu hanini. Mvugire rero byoroshye kugira ngo umuntu aje ahantu hose uraze inzuzi zijyamo. Ko turafite inzuzi nini zishika 5, turafite inzuzi nkondo zirenga 100, cyoroshye kugira ngo ukwira aho hantu hose. Ariko abantu twari dukwiye kumenya yuko ari itunga rusange. Mu Kirundi bavuga ngo utoto rifuku ahoza amakasi. Ikintu cyose rero kirafise igihe cyacu, kandi nibaza ko ikiyaga cya Tanganyika kizoba kikubirizwa cyane kuko ni ikiyaga washaka ubukiri muco bita patrimoine de l'UNESCO kuvangira mu 2004 n'abandi henshi. Rero ni umuhumuriza ndamubwira yuko bagikurikirana cyane. Ni uko kumbure turi ko tubivuga ku mugabo ababijejwe bariko barabikubwira ibikorwa bakora ni byinshi cyane.
Murakoze. Tufise Pamphile ku murongo wa telefone. Pamphile uratwumva? Pamphile ntatumva ku murongo wa telefone. Uratwumva Pamphile?
Yego.
Uhamagaye urihe?
Sabye?
Uhamagaye urihe?
Ndivagara cha Bujumbura.
Ubaza ikibazo canke nibufise icyumviro ushikiriza umutumire ugishikirize?
Iko kubitanye n'igisagara cha n'ikiyaga Tanganyika. Kirageze kurabiya igisagara Tanganyika kiribonekezamo cyane cyane umwanda uturutse kuri uturutse ku nzuzi zida cyane cyane ngaha ku bisagara byegereye Tanganyika cyane cyane ibikingi amashashe umva rero nka leta irashobora kugikingira mu guhimiriza abenegihugu we kugikoresha neza no kwirinda guta imyanda aho babonye hose kubera ko mu gihe imvura iguye ikiyitana bya bintu byose bagenda bandagaza ikaca biza konona ikiyaga ikaca bituma donc ibinyabuzima biriyo na cyane cyane nk'amafi bibura niko numva ariyo ntererano
ndabashimiye ku ntereranyo intererano yanyu Pamphile urakoze umutumire Mark kubari kubatwumviriza ubwoko bw'amafi yo bari muri Tanganyika na cyane cyane ubwoko budashobora kuboneka ahandi umuntu yavuga ko buboneka muri Tanganyika bwo bari nk'ubu hendazi ko ari bwinshi mugabo mwo tubwira ubwoko bukuru bukuru
izo onze ndero n'izibiri n'izibaroba cyane hindagara umuntu n'ahandi ziri muri Kivu izo bitiragara n'isambaza si burya bwoko bwo mu kiyaga cya Tanganyika hanyuma rero hariho n'imikeke hariho n'ayandi mafi ngo batarya bajana muri za bintu byo kubyara bashanize basadirisha amazu ibyo bita ayo zitaringe nibaza ko abahinga bavuga ko ziba zishika hafi amajana 25 ariko sindabitoboza neza ngo menye ubwoko ubari bwo mugabiconzi nuko zitari nke ibinyabuzima biri mu kiyaga cya Tanganyika biba birenga igihumbi n'amajana atanu ibirenga amajana atandatu nibyo mu kiyaga cya Tanganyika atahandi ku isi biri urumva yuko ubwo butunzi ari ikintu gikomeye cyane nibaza ko bishobora hamwe bo raba ingene bitunganywa neza kubera icyo kinata handi kiri byotuma ibi bihugu bigabura kino kiyaga cya Tanganyika bishyizeho gutera imbere bigakoronkamwo ubutunzi butari buke
ndaho ku nzuzi ku batazi inzuzi zikomakomeye zisuka muri Tanganyika zobari zihe
ni zitanu hariho Maragarazi hariho Rusizi hariho n'ubundi bita Ifume n'ubundi bita Rufubu n'ubundi bitwa Runangwa hariho rero n'izindi zitari batarinda kwandika nyinshi ni ukwita ntonto kuko iyo bari kubaragira intuze bafata nk'izi zonyine zizanamwo hafi kilometero kize hafi 24 ku mwaka umva n'inzuzi ni zindi nazo zirafite ni duto duto kuko nitujya tuzi usanga dukama tugomba gukama muci ngani izo nkuru zitanu ni izo
naho mu bihugu ibihugu byegereye icyo kiyaga bisangiye ikiyaga Tanganyika ku bwanyu mwibaza ko ni ikihe gihugu gishyiramo amazi menshi inzuzi nyinshi zija muri Tanganyika
niko ni igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nizo hari inzuzi mugabo Maragarazi nabwo nibwo ruzi ruzana amazi menshi mu kiyaga cya Tanganyika ruca muri Tanganyika hari rumwe inzuzi zizana menshi n'izibiri ni Rutsinzi na Maragarazi izindi nazo zikaza ziyongera mugabo urazi inzuzi turaba Kongo ifite ibice 45 ku kiyaga cya Tanganyika agacakurikira Tanzania ifite 41 hanyuma mu Burundi bubise 8 hamwe rero na Zambia ifite ibice 6 n'ubwo ko haguka niko ari hanini ugacubona yuko ya karere
hazana amazi mu kiyaga cya Tanganyika ni ibirometero kwadrato birenga 230. Urazi rero harimo mu Rwanda babwiye kuko ikiyaga cya Kivu nicyo cisuka muri Tanganyika amazi aciye mu rudi rwa Rusizi. Ikiyaga rero cya Tanganyika kandi urumva ayo mazi naho aba menshi nacyo ni kinini, gizise hafi ibyo twita ibirometero kibe bingana hafi 19,000. Mukaba mwumva ko kigira 3 ku isi inyuma y'ikiyaga Kaspiyene na cya kiyaga inyanja Kaspiyene na cya kiyaga bita Baikal.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, dufite Eric, uratwumva?
Namahoro.
Eric, uduteye aka muri he?
Ni Bujumbura mu Kigobe.
Ikibazo, icyumviro?
Mbere ho mbanze ndamutse abanyamuryango b'u Rwanda Amerika.
Murakoze.
Ikibazo cyo kiyaga ubona jewe. Njambere cyo ari gukwe bakwiye gukingira mu gukora ikigo cy'intambwe zo kubaka kuzingira ikiyaga.
Bandanya turabumva.
Bari bakwiye gukora ikigo cy'intambwe basabwa n'amategeko mu kubaka kuzingira ikiyaga, hanyuma bakirinda n'imyanda iva ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane no ku bindi bisagara byegereye inkengero z'ikiyaga Tanganyika. Rero nacyo bari bakwiye kuraba nka bajya abantu barobyi bakaza baraba bakoresheje insinga kubera abantu bagura indagara i Bujumbura, aho usanga barobye n'ubwana buto cyane ariho bukiva mu magi. Nibyo byose ibintu bituma umurundi utaboneka neza cyane nk'uko byategerejwe.
Murakoze. Yari Eric, turabashimiye ku cyimviro cyanyu.
Murakoze cyane.
Mutumire Mark kuri icyo cyiyumviro cya Eric avuze ikijyanye ngo n'ubukingira ikiyaga mu gutuma abubaka hafi y'icyo kiyaga bubahiriza amategeko ategekanya imetero bo kubaka ko. Ni kibazo mu Burundi.
Nibaza ko atari kibazo, burya imetero zirubahirizwa. Ariko nagomba kubabwira iki, kubaka ku kiyaga iyo biteguwe neza hariho ibice byo kubakamo umuntu binashobotse no ku kiyaga bakahubaka, kuko wubatse ku kiyaga birafite akamaro nabyo bizana ingenzi. N'ibiharuro bikorwa abahinga bamaze gukorana bakavuga bataha a turashobora kubaka gushika hariya mu kiyaga, aha a dukingira ibidukikije, aha a hazojini, aha a hazojini. Kandi icyo nababwira ni uko ibyo bigwa mu Burundi byarakozwe, hariho nibaza icyegera leta irabifise kandi iriko irabikorera ko inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika ibyigwa byo kuhubaka byarakozwe. Rero bifise umwanya bizo bikorwa neza, bakazikazakorwa neza, hanyuma abantu bakabona ingene bubaka. Kubaka ku kiyaga rero bategereza gukurikiza ubuhinga kugira ngo ibihari ntibizokononekare, bagakurikiza ubuhinga bwashyizweho n'abahinga, bagakurikiza amategeko. Hanyuma ubwo buhinga bwo kubaka ku kiyaga mu gihe bwokurikizwa n'amategeko agakurikizwa, ntacobuza yuko ikiyaga cya Tanganyika kiba ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi. Ikigira kabiri yavuze abarobyi, nari nabiciye ko ndavuga nti ababijejwe babikurikirana ku munsi ku munsi. Birababaje kubona abantu bagenda bakaroba icyo ni ukwita uduswi tw'amafi tutarakura. Kandi rero ubumwe iyo batwaye nk'ijya mitegetera twifuka bazana amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafi mu minsi iza yobaye manini manini. Erega ubuhinga bumaze kuza, ntacobuza nuko turoba kabiri cyangwa gatatu mu kwezi, hanyuma tukabika amafi dushobora kurya ukwezi kose.
ndabahakore muramaze kubona amafi y'imikeke bumishe n'umwe bagazita makayabo ndamaze tubazirya bumye bumishije zimaze iminsi myinshi bivuga yuko rero abarozi ubuhinga bumaze kugwira abantu bakagira izigwa dushobora kuroba hanyuma tugahindura ibyo bintu ukabibika muribuka indagara zahora zije hanze zabanje gukarangwa zikuma zaba ari nyinshi hariho sosiyete yitwa Kipugu sinzi izayo ingene zagenze mugabo ntikibaho ariko n'ubundi ndamambona ngira ngo hariho abantu biyumunganya bagakora izo ndagara bita fime icyo rero nibaza ko ababijejwe bazobitwigira hanyuma batubwire ukugene abarobyi bakwiye kubigenza kugira ngo turobe gake mugabo tugire umwimbu mwiza.
Umwanya ugiye kurangira umwanya ugiye kurangira ariko nagoma ndababaza akabazo ka nyuma. Mu mazi yo myaka irenga 12 mukurikirana ibyerekeye kiyaga Tanganyika ico cyumviro cabajemo gute murafise umwizero kw'ico kiyaga kizobandanya kibungwa bunga neza muri ibitwa ko turavuga kugira bigirira akamaro kurushiza abegereye ico kiyaga
murakoze kuri ico kibazo gituma na icatumye ndabikurikirana na soma ibyerekeye ibiyaga uko ibiyaga ndabikunda uno munsi ku isi ndaraba ibiyaga bihari iyo mbonye nk'ikiyaga cya Tanganyika ku isi mu biyaga 377 bikwiza hafi imetero 100 umanuka uja hasi ikiyaga cya Tanganyika kigira kabiri ku isi ikiyaga cya Tanganyika mu bunini kikaba kigira 5 ikiyaga cya Tanganyika kikaba kigira 3 mu mazi menshi mu biyaga bifite amazi menshi ku isi ikiyaga cya Tanganyika kikaba gifise amazi no kwita yiyoroheje atagira inyunyu nyinshi kikaba kigira kabiri urumva iki kiyaga nta muntu atokwiyumvira kuciyumvira ko ngo agikurikirane kuko urabye ibiyaga dufise ku isi izo navuze 377 biri ku isi Afurika ifisemo 49 ikiyaga cya Tanganyika kizi ubwa mbere mu kiyaga mu biyaga bifite amazi menshi kikaza ubwa kabiri ni ubwaguke kikaza ubwa mbere mu kiyaga byose uvuga ko bifite amazi menshi muri Amerika hajya 1923 urabye hariya mu buraruko bw'isi hari ibiyaga 9 urabye muri Aziya hari 61 urabye mu Buraya 108 aho bita muri Oceania ni 33 muri Afurika ibiyaga bikwizi metero 199 gusa nabyo ku isi ni 196 urumva ikiyaga cya Tanganyika gifite ikibanza cyiza ugacuraba n'ukugene kireha ubaze
muheraheze
perimetre ingana n'ibirometero hafi 1990 inkikuro y'icyo kiyaga Jona mambuga ndega hobi barabara rihuzi byo bihugu bine
mwanya uragiye kurangira
ikintu gikomeye cyane
yego turabashimiye cyane yari umutumire Marke Rugirinyanga gira ubushakashatsi kubijanye n'ibidukikije kandi amazi imyaka inega 12 gira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye karere kose ka mbere n'isinzima. Turamushimiye rero umutumire, turashimiye abakurikiranye iki kiganiro, turashimiye n'abakigize mu ruhara abashobe guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika. Tubifurije kugira ibihe vyiza mubandanya kumviriza Radio yanyu Ijwi rya Amerika.